Murachumva radio ijwi rya America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mwiriwe neza, ni Thomas Kamirindo uje kubageza amakuru. Ni mujye kuri FM 104.3 mu Rwanda mudukurikire. Mu Burundi turi ku mirongo migufi metero 19 na metero 22. Amakuru: abana bo ku Nkombo basinzira mu ishuri kubera inzara.
Ingeri muhira ndicara nyine gutyo nyine nda kirundiye nyine.
Ubundi twegahana ku Nkombo turya ruko Imana yabishatse, ababyeyi ubu ntago baba bari mu rugo, baba bagiye gushakisha nyine.
Abo rero n'abana bo ku kirwa cya Nkombo mu kiyaga cya Kivu, ni mu ntara y'Uburengerazuba y'u Rwanda. Mu Burundi itegeko rikumira mabi afatiye ku gitsina ryubahirizwa rite? Dufite kandi n'ikiganiro kiraturagaruka no kuri raporo y'umuhuza mu biganiro by'Abarundi. Mu Burundi rero, inama nshingamateka yakiriye icyegeranyo ku buryo itegeko rikingira mabi afatiye ku gitsina ryubahirizwa. Ni inkuru ya Raymond Nzimana.
Umugwi w'amaho mu nama nshingamateka ujejwe ibijanye n'imibano n'ibibazo bifatiye ku gitsina mu ngendo wagize mu ntara 8 muri 18 zigize igihugu cy'u Burundi, mukuru abingene ibwirizwa rijanye no gukinga hamwe no guhanama abafatiye ku gitsina ryubahirizwa inyuma y'imyaka irenga 2 ritewe ku mukono. Uyu mugwi wemeza ko iryo bwirizwa ryafashije bikomeye, naho hari imigwi y'abantu ibona ko yakumiriwe. Adolphe Banyikwarongo iyo mugwi atanga akarorero k'abagabo.
Mbega ko bamwe mu bagabo bidoga bavuga ko iri bwirizwa rikingira hanini umukenyezi, hacyo mubivuga ko kuje n'abagabo.
Umushikiranganji w'agateka ka muntu gushyigikirana n'iterambere ridakumira kuri icyo kibazo yemeza ko iryo bwirizwa ritaje gucinyiza igitsina gabo, ariko ryaje mu ntumbero yo gutsimbataza agateka ka zina muntu. Martino Nivyabandi arongoye ubwo bushikiranganji yemeza ko abagabo bavuga ibyo kuko babona ko amabi menshi akorerwa igitsina gore.
Ijanye nuko abagabo bidoga ko bavuga ko ibwirizwa rikingira hanini umukenyezi, ariko tegeko rikingira rikongera rigahasha amabi afatiye ku gitsina ndetse rikanafasha uwayakorewe. Aho ntibisobanura ko uwo rikingira ari umukenyezi cyangwa ari umugabo. Abo bagabo babivuga byo babiva ku kuntu abakorerwa amabi afatiye ku gitsina bagizwe ahanini n'abagore n'abigeme, hafi 80% y'ayo mabi usanga yakorewe abapasoni n'abigeme. Cyazumvikana rero yuko abahanwa bagize ico caha kenshi ugasanga n'abagabo n'abahungu.
Ubundi mugwe washikirijwe nk'udakomwa komwa hani iryo bwirizwa ni abari mu idini ry'abayisilamu. Aha umushingamateka Adolphe Banyikwa yibaza ko abo bari muri iryo dini bategerezwa kubahiriza iryo bwirizwa mu gihe barekwigwa kurongora abagore benshi.
Mbega abenegihugu bari mu idini rya Isilamu baba bafatwa n'iryo bwirizwa? Ko tubona abashehe babandanya baraganisha abagabo ku mugore arenze umwe kubera iki bifata bamwe bikareka abandi?
Icegera cya mbere cy'umukuru w'inama nshingamateka yararongoye ibikorwa by'inama nshingamateka yemeje ko amategeko y'igihugu asumba aya madini, agatondwasa akavuga ko iryo bwirizwa ryubahirizwa n'abarundi bose.
Nta dini Uburundi bwegamiye, itegeko ry'igihugu riba ari iry'igihugu. Ibindi byo mu madini uko bubigira kose babwiza kwisunga amategeko y'igihugu.
Eka n'umushikiranganji rero agateka ka muntu avuga ko abari mu idini rya Isilamu ari abarundi nk'abandi. Nivyo abandi nahashira imbere ibiganiro yemeza ko umukenyezi yemewe ari uwo bayanditswe imbere y'amategeko.
Namaka exceptionnel tusanga abo bakonsene bo banka 0.001%. Mwashizwe ndatuganira nabashe kizu cyoco nuko abarenza amategeko kandi administration n'ubutungane uza kumukurikirana kuko ariko arakora ibitari byo. Dore kuci imbere y'idini ije twanabayemo nabaje bahunguka bavuye muri Tanzania, baba baraganye imbere y'amadini muri Tanzania n'ibindi bihugu bimwe musanga kudagana imbere y'idini ni nkahita sibira ubuhejeje. Mugiye wacu siko bimeze, utiza guci imbere y'amategeko ya leta kugira wemererwe. Uwo mukenyezi rero nazwaci imbere ya chef twebwe amategeko igihugu amufata nk'uko azwari muri inyo libre kandi azomufata.
Kimwe mu byaha bifatiye ku gitsina gikunda kwibonekeza mu gihugu cy'u Burundi n'abantu babura ubuzima kubera ayo mabi. Mu mwaka wa 2018 abagore 54 n'abagabo 46 nibo bamenyekanye ko bapfuye bivuye ku mabi afatiye ku gitsina, nk'uko byashikirijwe n'umushikiranganji w'agateka ka muntu n'iterambere ridakumira. I Bujumbura, Raymond Nzimana, Ijwi rya Amerika.
Banywanyi b'Ijwi rya Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM ku mirongo migufi ya shortwaves kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza Ijwi rya Amerika ni radio yanyu
Mu Rwanda abana bo ku Nkombo akarere ka Rusizi mu ntara y'Uburengerazuba bajya kwiga batariye kubera ubukene bw'ababyeyi babo maze ntibakurikira amasomo neza ndetse rimwe na rimwe bakanasinzirira mu ishuri ubutegetsi bw'akarere bwo burabihakana bwemeza ko nta muturage wa Rusizi ubaho muri bene ubu bukene umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika i Rusizi Temistocle Mutijima nyamara yasuye abana ku Nkombo araduye ibindi kuri inkuru
tugomba kubwirwa n'uko ngo kutigira kubwirwa nyine kajya ku ishuri waza nyine ugasanga mu rugo ntacyo batetse no nimugoroba ukaza kubura icyo buteka kwanya amazi nyine ukiryamira
ni mu masaha ya saa tanu zishyiri saa sita z'amanywa uyu mwana uri mu kigero cy'imyaka cumi n'ibiri yasigaye mu rugo hamwe na bagenzi be bandi bane aho babana na nyina ubabyara ku kirwa cya Nkombo ategereje ko abize mu gitondo bataha hanyuma nawe akerekeza ku ishuri ibijyanye no gufungura mbere yo kujya kwiga byo nta bibara bitewe n'uko ntacyo kurya umubyeyi wabo yabasigiye mbere y'uko ajya gushakisha mu gitondo cya kare si wenyine gusa ariko kuko ababayeho nka wahakukirwa cya Nkombo ari benshi aho imiryango ishobora kurya kabiri nibura ku munsi ari mbarwa
urabona ko mvuye ku ishuri narize nta biryo biri muhira ngo bagiye gushaka ibyo turi buze kurya nimugoroba niyo ngeri muhira ndicara nyine nicara nyine gutyo nyine nta kintu ndiye nyine ubundi twega hano ku Nkombo turya ruko Imana yabishatse ababyeyi ubu ntago baba bari mu rugo baba bagiye gushakisha nyine
wowe murigana n'uko wowe ushakangahe ushobora nibura kubona ibyo kurya saa sita mu rugo nk'iminsi ngaye mu
cyumweru cyose iyo babifite njya ndya gatatu nasinzira nyine kubera inzara n'umunda nyine harakurya kubera ko nta kintu wariye niba kubaza ikibazo ntago wakimenya kubera ko uri gutekereza inzara kagera igihe cyo gutaha nkugera mu rugo ugasanga ndabyo ukanywa amazi nyine yo kwiryamira
iyi mibereho igoye kubana iratuma n'imyigire igorana yewe hari n'abatishuri nk'uko binemezwa n'ababyeyi
iyo twabonye nka ikiro cy'ifu ngubu turarya nyine ntihagire ikintu gisigara mu safuriya akabwiriwe twagira imana tukabona utundi twa nimugoroba cyangwa tukatubura tukararira
ku ishuri iyo abonye inzara imuriye atangira gusinzira akabwira mwarimu ngo umuntu hari kundya kandi ari inzara bakamwohereza mu rugo umwana ashobora kujya ku ishuri mu gitondo akajya ku ishuri ntabwo yariye uretse amazi yacishije mu maso gusa akavayo saa sita yasanga ntakiri mu rugo agafata amarizo ijoro rikaza akaryama bwacya mu gitondo bambwira ati jya ku ishuri ati wapi noneho ndi kumva narembye ugasanga abana benshi hano kwikikirwa bata ishuri kubera iki ikibazo cy'inzara
ubu buzima bugoye ku baturage ba Nkombo hari abavuga ko buterwa n'uko benshi muri bo bari batunzwe n'umwuga w'uburobyi bw'isambaza ariko kandi bagakoresha imitego ubutegetsi bwaje kugaragaza ko itemewe kandi bangamira iyororoka ryazo mu kiyaga cya Kivu iyo mitego imaze gucibwa rero byasabye ko bamwe bashaka akazi ku bafite amakipe y'uburobyi akoresha imitego yemewe abandi barakabura uretse ko hari n'abajya gushakira imibereho mu gihugu cya Uganda ntibibuka abo basize inyuma
n'abajya ngaho mu Bugande bagenda bakibagirwa abana basize n'ababyeyi ugasanga urugo nyine ruri kugenda nabi cyane ugasanga umwana ajya ku ishuri atariye navayo saa sita akirirwa gutyo akaza kurya nimugoroba nawe nabibura akaryama
kubi imibereho igoranye mu miryango ibangamira imyigire y'abana binemezwa na bamwe mu barezi bigisha ku Nkombo nubwo batashimye kuvugira kuri mikoro y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika icyakora inzego z'ubutegetsi muri Rusizi iki kibazo zirahakana ko gihari Bwana Kayumba Efuremu uyobora aka karere yabwiye umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika ko nta muturage wa karere ayoboye ufite ikibazo cy'inzara kimutera kurya rimwe ku munsi yatubwiye ko azaduha umwanya wo kugira icyo abivugaho yamaze kwikorera ubushakashatsi akabona ko ibivugwa bihari kuko kugeza ubu watabyemera Iki kibazo kimirire idahagije kiravugwa muri imiryango ikenye ku nkombo mu gihe intara y'uburengerazuba aka karere ka Rusizi gaherereyemo ari yifite abari munsi y'umurongo w'ubukene benshi ku kigero cya 47 n'igice kimwe ku ijana mu gihe abari mu bukene bukabije bo bari ku kigereranyo cya 21 n'ibice 6 ku ijana nuko biheruka gutangazwa n'ikigo cya leta y'u Rwanda gishinzwe barurisha mibare Temistocle Mutijima ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda
Shuti bakunzi bacu turifuza kubamenyesha ko radio ijwi rya Amerika yongereye ibiganiro byayo byumvikana mu kirundi no mu kinyarwanda ku mirongo migufi bita shortwave ubu mushobora kudukurikira buri munsi kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 1 n'igice za mu gitondo kuri kilohertz 2,350 kilohertz 9,815 no kuri kilohertz 11,995 kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 12 n'igice zo ku mugoroba kuri kilohertz 13,630 kilohertz 15,460 no kuri kilohertz 17,530 radio ijwi rya Amerika radio ya
Kira ni kiganiro cy'urwaruka kubyerekeye kiza sida
mugitegurirwa mukongera mukagishikirizwa n'ijwi rya Amerika
Ikiganiro kira ni Francine ndiho kubgayo aratubwira ikibazo cy'abantu batinya kwipimisha sida
abatarandura rero burya hari kisanga bagoye kubera bivanye
Janine Kanyambo numuforoma mu kigo Nouvelle Espérance Bujumbura kimwe mu bikurikirana abagendana umugera wa sida mu Burundi atuyagira ingena kumvisha abantu akamaro ko kwipimisha bitaborohera cyane cyane ababa bazi ko batarandura avuga ko imico n'imigenzo canka madini biri mu bibuza abantu kuja kwipimisha
hariho nk'ibintu by'imico n'imigenzo hariho ibintu by'amadini dufata nko ku idini y'abamizerma urabona yuko bobo nko kurongora abagore benshi biri mu idini ryabo urumva amaze kurongora abagore benshi kumubwira kwipimisha nkari nk'umugabo akarya kugira ati sinshobora kwipimisha ati mugabo none ko mfise abagore benshi mfise abagore babiri cyangwa batatu cyangwa ashobora kwipimisha ati mugabo urumva sinotondesha abagore bose ngo ndabazane kubapimisha ati cyangwa ndashobora kumupimisha n'umunsi nawe nyene ejo nawe agafatana n'uwundi mugabo nawe nyene ngasangaranya bije cyane nk'abantu babajene baragoye n'ukuza kuri centre kugira ngo ushobore kumupima ntabyumva ntabyemera nko muri centre wacu yibaza ngo haza ngo hivuriza ngo abagwayi mugera gusa agaca yanka no kwipresenta kuri iyo centre kugira ngo ushobore kumupima
ni nazo ngorane abaremesha kiyago mu miryango bagira iyo bariko barahimiriza abantu kuja kwipimisha canke kubumvisha kamaro ko kunywa imiti umwe mu bo twayaze atubwira ko bisaba kwitanga bidasanzwe
haraba chokwari ati aho no kwipimisha nasanga ngendana umugera wo cumpa umugabo cyaka kubari ati nasanga ngendana umugera wo cumpa umpivyo gufungura cyangwa cumpa umuti kubamaje kwandura umugera wa sida naho haraho cyo usanga umu uri kuramubariya kujya gutora umuti agaca kubari ati mbigi yo miti nibiharage uri kurampa numva biba bigoye ariko kamwitangira ukavuga uti reka ntari uyu mwanya jewe ndamuherekeje akaba ubugeze kwezi kumwe gatora ukundi kwezi ntatore harabanda amaje kumenya ko agendana umugera cyanke ataranipimisha amaje kwibona ko menyetso bimwe na bimwe yikeka agacavuga ati giye ntawo nzogera reka ntangura umuti akishyira ku muti wowe nyina atazi n'uwo yishyize ku wariwe ukwemereye umugira umugenzi wa hafi ukamukurikirana
twabajije muganga Tarcisse Nshimirimana nawe asanzwe akurikirana abagendana umugira wa sida tumubaza icyo bakora kugira abahimiriza imigwi itandukanye ngo ishobore gutahura ibijyanye n'uwo mugera yatwishuye ko babamenyesha uruhara rwabo mu guhangana n'ibibazo byo kwaduka iyo banduye ndetse n'icyo batuma abegera baganga mu igihe batarandura
nukubaremesha nukubahanura tukababwira yuko nabo nyene ari bo babwirizwa kwitaha magara yabo ko twebwe nubwo tubaha imiti nabone bafise uruhara mu gufasha kuvura uwo mugera wa sida basanzwe bagendana kenshi hari habantu usanga bagendana uwo mugera wa sida mugabo bakinyegeza abo rero turagerageza kubumvisha tukabaha impanuro tukabaherekeza tukabaha inyigisho yuko ari bo bonyene na twebwe tuba twavuganye tubikora mu ibanga ntangere mbere no muhiri wabo turashikayo tukabaremesha tugahurira ku yandi mapfuriro atari nga kugira ngo bumve bashobore gushika aho biyakira bonyene bakumva yuko naho bagendana umugera wa sida ubuzima bwabo budaca buhagarara ariko kumenya yuko bagendana umugera ari itanguriro ryo kugira ubuzima bwiza iyo ufashe imiti neza nkuko bitegerezwa rimwe rimwe birashobora gushika ugasanga hari habatanguye imiti mugabo kubera ugutinya kwa kwinyegeza ugacu usanga baratinya kugaruka nico gituma dufise abaremesha kiyago bari mu mihana bashobora kutubwira ahabo bantu bari tukaba batuma bakabatuzanira hama tukabandanya tubakurikirana neza bari kuri iyo miti
mu vy'abaremesha kiyago biyemeje harimo kwamana dukingirizo muhira kugira ngo atahuye bishitse agakenera kurangura amabanga mpuza bitsina ntabure uko yikingira
mboje nkabaza je kubutora muhiri wanje canke banyironderera mbona ko ari benshi n'urugero rurenze kubera sinka mbere usivye kaho bajya kukoresha tuba tutari kumwe ariko ingene baza kuburondera ubona ko bari ko rugero rushimishije ndagenda kubigo byose genda hose ahantu hose nzi ko bashaka kuba bafite udukingirizo tumperanye ndagenda nkazana baramikara to nkashira hajya mbasigura ko ndumuremesha kiyago kandi muri karitsiye ahantu mbaye babukeneye
muganga Tarsis nshimira Imana abona ko ari ngombwa ku inzego zitandukanye zikorera mu gisata cy'amagara y'abantu zoje hamwe kugira babandanye bahimiriza abantu batahure gusumba akamaro ko kubaho bazi uko amagara yabo yifashe Francine ndio kubwa i Bujumbura kubwijwi rya Amerika.
Cyari kiganiro kira mwateguriwe n'ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika umwunganizi w'umuhuza mu biganiro by'abarundi Benjamin Mkapa yashyikirije raporo ye abakuru b'ibihugu bya EAC umuryango wa Afrika y'Uburasirazuba mu kiganiro muri sanga mu kanya gashize mugenzi wacu Frederic Nkundikije yagarutse kuri iyi raporo Natasia Sibomana n'umuvugizi w'urunani rw'imigambwe itavuga rumwe na leta y'Uburundi Olivier Nkurunziza umunyamabanga mukuru w'umugambwe UPRONA na Innocent Bano wanonosoye ibya politiki Olivier Nkurunziza aratangira avuga uko yumva ibibazo bya politiki byakemuka mu Burundi
nivyo twaravyumvise ko inyuma inama y'abakuru b'ibihugu bya Afrika y'Ubuseruko iheruka kuba ko yari yashikirije icegeranyo mbere icegeranyo twari twaranabonye cyavuga iby'abanyepolitike b'abarundi bari baragiye mu biganiro byari bimaze kugera kuri bitanu kuko ibyo nzi neza jewe bine narabigiyemo ibyo biganiro iretse ikiganiro cya gatanu tutagiye kubera ko twabona ko by'ukuri ibyo tugiyemo n'ubundi atacu bizoshikako kuko mu gihe leta itari yagiye jewe rero amaze gushikiriza yuko umuhuza ashitanze imihoho ubwa mbere kwa kugira tumukengurukire ko umuhuza yari yakoze ibikorwa bidari bike kuko abanyepolitike ndibuka neza mu kice cya kane cy'ibiganiro twari twagize abanyapolitike hariho abo hanze batari baje ariko abanyapolitike benshi bava hagati mu gihugu bari bagiye hanze y'Arusha twari twagize byinshi duhuriza ko turabona yuko by'ukuri ibiganiro ubwa mbere ko bikenewe ariko ko kandi abanyepolitike hari ibyo byinshi twatezwa guhuriza ko kugira ngo dutogerezwe kuja mu matora y'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri ariko icyo tutahuriza ko kandi n'ubu twama duhagarara ko nubwo tutumvikana neza yuko mu Burundi kugira ngo dushobore kuja mu matora hoba leta y'imfata kibanza icyo gihe yari n'igiro bavuga cajanwa n'ibyirizwa shingiro cy'icyo gihe bavuga yuko ibyizo shingiro litokogwa ko ariko abanyepolitike ntibavyumvikana kuko bavuga bati ubwo n'ubwigenge bw'igihugu
Olivier Nkurunziza musa n'abavuga ko umuhuza yakoze igikorwa gihambaye cyane rwose ariko mugasa n'abavuga ko abanyapolitike ari bo batumye ivyo biganiro bitagira aho bishitse uko niko ndavyumva
Awanye politike nibyo baragize ibiganiro bidashika kuko ni umuhuza igikorwa cy'abere yakoze yarahuje abanye politike ariko mu biganiro twagiye turabona nuko twabona ko bamwe bagenda abandi bagasiba ibyo rero ntibyamworohera kuko ubwa mbere umuhuza yaragize ingorane z'ukumenya abatumira umuhuza nawe nyene yagiye araburagizwa n'abanya politike
egome mushyana he inosamba no kubganyo ikintu cyo kwikira niki
imbere kuvuga icyo kurikira na saa kubanza kwibutsa ko ibyo biganiro byabereye Arusha murazi nyine byatanguye cyane cyane igihe abantu bagiye politiki bariko baravugana byerekeye ibibazo bazahuje no kuraba icyatumye ibyo bintu babisaba murazi ko ibintu Burundi bwari buhitiyemwo cyane cyane abari bashaka gutembagaza ubutegetsi bwari bwitorewe na bene gihugu icyo gihe haciye haza abantu urazi ko mu bantu bakurikiye za politiki ibintu byerekeye iby'ibiganiro byama byabaye ku isi yose rimwe na rimwe sabanye politiki b'igihugu baba bashaka ko ibyo biganiro biba usanga ari abantu bo hanze kenshi na kenshi basaba ko ibiganiro biba hagati y'abanye politiki ku mvo zitandukanye ibyo rero biganiro bikaba byari byasabye murazi ko mu Burundi bari bategekanije ibiganiro bihuza abarundi bose kugira abarundi bashobore kwicara bavugane ku ngorane zari zihari ku byerekeye amatasi y'abanyepolitiki arahari abarundi bakavuga ati reka dutange umuco ku bintu bimwe biriko biramuhunda abarundi baterere bagira intererano mu byokorwa muri icyo gihe rero abarundi baricaye hamwe bose mu miryango itandukanye mu madini atandukanye muri batandukanye bose baricara hamwe baravugane twenyine tubona ingene ikibazo cy'Uburundi cyoshorega umuti ni ukubiteza kugenda muri icyo gihe rero ni ibyo biganiro byabaye hagati mu gihugu mugabo mu nyuma rero abandi akavuga bati twebwe ntitwemera ibyo biganiro bikorera hagati mu gihugu dushaka ibiganiro bihuza abanyepolitiki bari hanze
tasiyansi Womana ikintu mwebwe mubona ko cyokorwa kugira ngo amatora yo mu 2020 abe mwituze ka abanyapolitiki bose bagize icyo bumvikana ko ikintu mwibaza ko cyokorwa muri iki gihe niki
mbere yo kwishyura icyo kibazo nagomba mbanze nibutse baba baturiko turavugana baba n'abantu bose batwumviriza kugira ngo harinde haba ibiganiro bibera hanze y'igihugu bagashinga bakagena umuhuza n'umufasha murazi ko mu Burundi habaye ingorane kuva mu 2015 haraba amatora abarundi batumvikanye ko harapfa abantu abandi barahunga ubu rero uwo yibaza ko twosubira kuja mu matora tutavuganye ibibazo byabaye muri kijya gihe ko bitogaruka nibaza ko atobakunda Uburundi n'Abarundi nishyuye rero ku kibazo cyawe uti hokogwa iki kugira ngo amatora yandi umugani wawe aza byari bikiza Uburundi usumba yabaye mu 2015 icyo kogwa nicyo nyine nkuko umufasha w'umuhuza mukapfa yabivuze twebwe uko tugwa tuvuga niko tubyuka tuvuga ibiganiro byonyine niyo nzira nziza yotuma tuja mu yandi matora tubona iyo tuja twayateguye mu mwumvikano atanumwe akumira atawanjye wangura akaba mu mutekano akaba atavy'ubusuma birimo ibyo nabyo bica mu biganiro inzira y'ibiganiro niyo yubaka niko birababaje ko tumara iyi myaka abarundi tutabona iyo tuja iyo ibyo biganiro bishyira mu kintu kare byari kuturyohera gusumba nabo rero kubera abakuru b'ibihugu n'ubu bavuze yuko bategerezwa kubandanya twebwe ntitwihebura turibaza yuko hazotinda hakaboneka ibiganiro nyezina bituma tubona inzira
nziza ibyo biganiro tasiyansi Womana abarundi bararonse imyaka irenga ibiri kugira ngo bagire icyo bapfundika ntibyashobotse abahuza bamaze gutanga imihoho ni benshi ikintu kibakizera ko ibindi biganiro byatuma hagira igipfunzwe ako kizera mugakura
yewe no fata ibintu bitatu binuma nizera icya mbere ni uko nibaza ko yaba leta n'imigambwe bacuditse nabo nyine imyaka bamaze badadaza ibyo biganiro kugira ntibicike ku kintu barabona ko atacu byunguye igihugu icya kabiri gituma twizera ni uko abakuru b'ibihugu bo muri aka karere ndabyibutse nabo turi kumwe bemeye gufasha gutorera inyishu ibibazo biri mu Burundi babyemera ku izina ry'amashyirahamwe mpuzamakungu nka ONU n'ubumwe bwa Afurika
tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo Ijwi ry'Amerika turi kumwe na Anise mwiriwe neza
mwiriwe
muri hega Anise
ndi Bujumbura
yego me akazi na Kirundi Maheke anise duga kujambo kibazo ichimbizo
dewe ichoni feza kushikiriza nuko kutawa iligani ilo kutawa amatora hariho ichinu chinwe kitabanje kuboneka atakinu na kimu ya vizyo marira abarundi kuko yaba amatora suramaje kuya ya jamu intro ni kumbato gahera buwa mu 1993 yaraba aye mu 2005 yaraba aye mu 2010 araba mu 2015 araba ibiganiro byaraba aye mu myaka y'2020 ariko ibyo byose byagiye biraba byaraba aye bizana umwizero kumenya ibintu bigomba bihinduke nta na kimwe kigeze gihinduka ubu rero je wico mvuga kugira ngo ibiganiro cyanke naho amatora bivemo ikintu kiboneka coha umwizero n'ubundi buzima abanyagihugu nuko ababijamwo bashira imbere inyungu z'abari abantu bafite umutima wo gukunda abanyagihugu sumba gukunda uko bagenda kuronkamwo twaba udufaranga cyangwa utundi tuntu bagenda bakumvikana by'ibiti bazoronka kubiharurira n'ibi turabiye nko mu masezerano y'iharusha itagaragaye nuko havuyemwo ibiki by'abantu kuri 60-40% kwijana mugabo abantu bari babigiyemo ibyo biganiro ahanini nibo bakuyemwo inyungu ariko umunyagihugu yagumye ishuri ryagumye rigorana kugira ngo umunyeshuri wo mu Burundi yige neza ibitaro byagumye bisubira inyuma cyane ubuhoho nibaza ko tugeze ku rugero rutayisoni
cyane ikibazo gihambaye cyane gose mushikirije umushikira nta hema hekereka tubaze abatumire bacu reka dutangwe kuri mwebwe ino sambano umushikira nta hema heke yanise avuze ko ibiganiro amatora byose atatubivuze ahubwo ikintu gihambaye ari uko abanyapolitiki bose bafise ku mutima inyungu z'igihugu arizo bashira imbere duga kwijambo mu kanya gato cyane umuntu umwe
ikabude nico mu kusanzwe nuko byateza kugenda ariko rero mu gihe turaba inyene mbona y'u Burundi ko tuzerekeza tubona kenshi na kenshi twaba tuvuga abanyepolitike kare bama ariko baragerageza kwerekana ibikenya hagati yabo mu gace nshaka kuvuga ni uko igikuru cy'abanyepolitike igikuru ni inzira abenegihugu baha abanyepolitike kugira bashobore kubarongora aba batsemo kwabarongo nico bituma n'amatora asigarizwa kubaho ibyerekeye amatora rero nibaza ko ari ingendo itadashobora gusubira inyuma mu Burundi hanyuma ibyo kuvuga ngo ibiganiro nyezina yewe sinzi nk'uyo tatiyanye navuga ibiganiro nyezina nyina byita ni hagati y'abarundi ni hagati y'abarundi n'abanyamahanga ni hagati y'iko tuzi ko abarundi hagati yabo bo baba mu biganiro mara bajyabaye mu kayanza kugira bashobore kurondera inzira y'uko amatora ateza kugenda neza
yego reka dene jambo Olivier Nkurunziza nawe nyine agira icyo avuze kugira ashikije na Mahike anise yavuga ati ikintu gihambaye muri byose eka n'umutima w'abanyapolitike ugushira inyungu z'igihugu imbere kurusha inyungu zabo bonyine duga kwijambo mu kanya gato
murakoze nivyo nakanya gatariko nababwira aho gatima nivyo abanyapolitike niko katehezwa kubagenga ariko ingorane kubyo maze gukurikira mu biganiro nuko mu ngorane z'abanyapolitike harimwo abanyapolitike bashaka kuzoja mu matora 2020 n'abandi batifuza kuja mu matora abo bantu rero kugira ngo bicarane uwifuza kuja mu matora n'utifuza kuja mu matora biratandukanye nico gituma rero ndavya aho tugeze mu gihugu ibyiza shingiro byaramaze kujaho tukaba tuba hariko harategurwa ibwirizwa rigenga amatora rimaze kuva muri leta riyarije mu nama shinga amateka kujya rero mu biganiro ubu muhuzu wari we wese yoza uwoza aganira ikisubirira kuvuga duti tuganire urupapuro rw'inzira rutujana mu matora murumva neza ko ibyo biganiro bitopfa biheze ubu rero gico mbona nuko nkuba twaba tubishikiriza mu gambo badasigana ikorona nuko abantu boganira ukuntu twoja mu matora y'ibihumbi 2020
eta siyansi bumana namwe nyene mubwira icyo muvuze kubyashikirijwe na Anise Maheke avuga ko umutima gushira imbere inyungu z'igihugu ari uhambaye kurusha ibiganiro kurusha ibindi byose bavuga
keje ndavyemera gose kandi nibaza ko maze imyaka myinshi ndabivuga muga naho bitugora gushikira gusa ubwa mbere hoho duhere ku bategetsi umutegetsi kuva ku rwego urwo ari bwo gose bitwa kwa aserukira abandi yategereza kwama ariko haranira inyungu zabo arongoye ivyo nje ndabyemera kandi ndabivuga n'ejo nzoba kwamaze kwama ndabivuga mugabo siko biri haro igihambaye rero avuze ati naho hobera biganiriro canke hakaba amatora nivyo birababaje ko haba amatora canke ashobora kubyara abadakunda igihugu ico ni ikintu kibabaje mugabo aya matora ategerezwa kuba kugira bene naho arategurwa
Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda maze rero ndabashimiye cyane mbifurije umugoroba mwiza murakarama